indundi culture amakuru mu kirundi
amahoro mwese muteze amatwi ibiganiro byacu ndabaye kazi muri aya makuru kuri no mugoroba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira ibice 200 by'amafaranga y'amarundi ku kiguzi cy'ikidandazwa nico gihano umuntu aguze ntasabe inyemeza buguzi bita facture mu gifaransa ashobora guhabwa ivyo biri mu ntego yitegeko ryashikirijwe mu namashinga mateka n'umushikiranganje ajeruki gega ca leta kuri uyo wa gatanu bamwe mu borozi b'amafi bo ku mutumba gatunguru komine mutimbuzi intara ya Bujumbura baratewe impungenge n'amafi basanga yapfiriye aho bayatungiye abo borozi bavuga ko batazi neza igituma izofi ziriko zirapfa kwigenekerezo rya cenda niho hategekanijwe ko hazotangura imyiyamamazo ku bazokwitoza mu matora twimirije muraja kuvyumva muri aya makuru mu nkuru y'imico kama uruganda rwa radio indundi culture rubashikiriza buri wa gatanu uwo munsi dushimikira ku nkomoko y'ubuvuzi kama bw'ibitungwa mu Burundi tubafitiye n'ayandi Kofi Olivier Bentwari niwe atuma amajwi abashikira aya makuru muri komu yashikirizwa na Chris Aide Harerimana mu kanya inkuru imwimwe ukwayo
radio indundi culture
nongeye kubaha mwiriwe hari umukenyezi akora ku ivuriro ryo ku mutumba na zone kivyuka komine Musigati intara ya Bubanza yaraye akomerekejwe na grenade yatewe mu nzu iwe n'abantu bataramenyekana bene kuyitera bakaba bayicishije mu idirisha babanje kumena ikiyo uno mukenyezi akaba yarakomeretse abajejwe intwaro muri iyo zone bavuga ko bariko bagira amatohoza kuri ubwo bugizi bwa nabi amakuru ava ngaho avuga ko uwo mukenyezi hari haheze igihe atabana neza n'uwo bubakanye umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gutegura amatora seni wamenyesheje kuri uyu wa gatanu ko umukuru w'igihugu azotanguza ibikorwa byo kwiyamamaza ku bazitabira amatora ku wa cenda rusama uyu mwaka ivyo vyashikirijwe n'uwurongoye mu nama yagiranye n'abarongoye imigambwe izitabira amatora twimirije hamwe n'abazitoza ku giti cabo Prosperi Ntagwamiye yavuze ko kabaye kandi akaryo ko guha igicapo c'ikarata yo kuzotorera ko abegwa n'amatora bazokoresha mu kwiyamamaza uwo mutegetsi ariko ahamagarira abahiganwa kudahezanyayo tumukurikire
muhinga riheze igihe twabonana n'abegwa n'ivy'amatora twari twemereye abakandida bazoje mu higanwa ry'amatora yimirije ko tuzobaha igicapo c'ikarata yo kuzotorera ko bazokoresha mu kwiyamamaza kugira ngo abifuza kubatora ntibazojuragirike bamenye ababatora n'ukuntu babatora banavuganye n'iki bazo kijanye n'urubanza rukomeye rw'igihugu rwimirije aho nyene icubahiro umukuru w'igihugu azokuguruza icese imyamamazo naho ni ku itariki 9 z'ukwa gatanu twarashize ahabona itangazo rivuga aboja mukora muri ibyo biro ukuntu byaba bimeze ibisabwa ubwo rwandiko rwarakwiragijwe mu gihugu cyose tubicishije muri bya bisata biserukira seni ku rwego rw'intara CP no ku rwego rwa commune CC ubu turiko turavugana abipfuza gufushigikira muri ico gikorwa baratanze amadosiye yabo ico gikorwa gihera uyu munsi ama abazo bakwije ibisabwa bazoshikirizwa mu minsi za bace bahabwa inyigisho kugira ngo bazoje mu birimo yabo bazi cyo bakora mu myiteguro twebwe biri ku rugero rwiza gushika ubu hamwe naho giri kigorana tuzokibamenyesha gushika ubu naco turabona ubanza guhitora n'ubanza nk'izindi zose abarundi bahiganwe badahezanyayo ama bazoshira intaha ishize
bamwe mu borozi b'amafi wo ku mutumba gatunguru komine mutimbuzi intara ya Bujumbura baratewe impungenge n'amafi basanga yapfiriye aho bayatungiye abo borozi bashikiriza ko hamwe bibaza ko ari bikere bibangamira udufi tukiri duto ahandi batazi ikizica mu gihe berekana ko ari uruhombo abo borozi babona ko babone ka ubushakashatsi bwo tuma hamenyekana icica izofi hamwe nuko zokingirwa n'inkuru ya Olivier Kwizera
Damu sanze nariko ndakora isuku ryujwe dufi
Uyu ni Baltazar Ndowemana umworozi wo ku mutumba gatunguru komine mutimbuzi ntara Bujumbura ashikiza ko yahisemo korora amafi uyu mugabo w'imyaka 33 avuga ko ayo mafi bita tilapia bisaba ko bayakorera isuku kuko biri mu bituma agira ubuzima bwiza
Nari imbyi kinogo hama ndagenda kugura amafi muri societe basanzwe bagurisha imbuto hama cyandazana nanje ndashiramo kugira ndabuko bigenda tegeza kuguma hasukura kamera neza
ibyo tabikoze acari
ibyo tabikoze nkizifubona tworoye zirashobora kuva kubigaragamba hamazi gacha ica igira ikindi kibazo ariko yifise isukiraro nkantu hameze neza igomitembera hama nayo ikagira amagara meza
bimwe mu bihanze ubwo bworozi nk'uko bisigurwa na Batazar Nduwimana harimo ibikoko ahagaruka ku bikere bibangamira utwana tw'amafi
ibikere keshi gakunda kuba biri ko birayerera hagiye bizimira bigikagwayo kigweyo kirara kirajya bo bana bose nayo nyene ni ntambamye usangishikira borozi atari badusaba yuko ari byo boshobora kudufasha bishobora kubikingira bikaboneka
ikindi kivugwa n'uwo mworozi nk'ingorane nuko hari aho basanga amafi yapfuye uyo mworozi yibaza icici zofi kuko bikunze kwibonekeza ku bandi borozi asanga hakwiye ubushakashatsi kugira hamenyekane kizici
mundwi zibiri ziheze na generaje nje kugaburira mu gatondo cyandasanga ifi ahanyene yapfuye imaze gupfa rero naciye niyumvira ati none byagenze gute mugabo ndayikurayo iyo ushitse ukabura nk'ifi kandi wayiguza amafaranga urumva ko rucyari uburuhombo iyo shika kabaringwara ntitubimenye kubera tutararonka abahinga bashobora kuza baradufasha ngo baze baraturabira haba veterineri turashobora kubona bamafi bashobora kuza ngo batugendere batubaza ati ifi zawe zimerewe gute n'ifi bya zategezwa kugira aba veterineri bakazisuzuma bakatubwira ati ifi yashobora gupfa bivanye n'ingwara iyi iyo ngwara rero kugira ngo ntizihungabane twobaha imiti muzamuragaburira muzihereza nazo zikagumana amagara
mu cegeranyo cakozwe n'ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho uburimyi n'iterambere FAO ubworozi bw'amafi bwashitse mu Burundi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu ubuhinga bwakoreshwa bwagiye burahinduka bivanye n'ibi ubwo bworozi bufatwa nk'ibisahiriza mu gwaruka no mu miryango yabo ibihumbi amajana ane nk'umutahe Baratazar Nduwimana yatanguje ushitse ku miliyoni zitatu kandi umwimba uronka kabiri mu mwaka
ubushikiranganje mu vyo bugenda uhamwe ibidukiki je bavuga ko buradushinga n'ibikogwa by'urimye bikogwa ariko habanje kurandugwa ibiti umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganje amenyesha ko kubwigwirana ry'abantu rihari bituma hibonekeza umurindi munini wo guhonya ibiti kugira bamwe babihinguremo amakara Emmanuel Ndorimana ahamagarira ababa mu gisagara kwijukira gukoresha umwuka mu gukinjika nayo abarimyi bakijukira gutera ibiti bibana n'indimo gutyo hirindwe guhonya ibiti n'amashamba tumukurikire
kubigwirana ry'abantu turabona yuko hariho umugambi munini wo guca ibiti benshi baravuga yuko ibiti bicibwa kubera bagomba kuharima nivyo uravye ibiti bicibwa hanini kugira bice amamakara bongere kandi barondera ibishoro byo kubaka amazu agerekeranye je rero urumva ko ari kibazo komeye cyane ku gihugu bituma yuko ibiti cabikubura mu gihugu ndetse noneho mu komaraba urabona yuko ibiti va mwimbaho bitakiboneka aho bibonete mu tara bya leta gusa je rero kugira ngo nkinyisho nka leta cyo tuko turakora nuko ubwa mbere ibyo biti bisubirizwa n'ibiti bana n'indimi mu matongo yabene gihugu bose Burundi abakora bose mu gisata cy'ubudeni n'ubworo n'ubudukikije bashire mu migambi yabo aturahamagara ama ONG tuhamagarira migambi ya leta bashire mu bikorwa bakora bwa mbere gushira kurondera imbuto nziza bakoranye n'ikigwa izabo bagakora na OBPE barondere imbuto nziza z'ibiti bibana n'indimiro hanyuma babigwize hama bishikiriza bene gihugu babitere matongo yabo nyishigira kabiri ni nyishu duhamagarira abo mu bisagara abo mu bisagara bakoresha makara turabasabye yuko bakoresha bohindura ingendo zimo tukaje buntu tugakoresha gaz isubije amakara kuko amakara yahoneje ibiti byo mu Burundi
Radio Indundi Culture
Uri wa gatano ku isi hama hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe ibibanza vyiratiro usanzwe uhimbaza kuwa 18 ndamukiza buri mwaka mu Burundi ubuyobozi bukuru bujere ico gisata cingenzi unegura ko bimwe kuri ivyo bibanza bigeramiwe n'abavyubakamwo Jacques Bigirimana aburamutswa asaba bajejwe intwaro gukingira ivyo bibanza tumukurikire
usabwa mena be yuko abajejwe intwaro mu ntara zose igihugu cyane cyane ahari ibanza byirati ubahiritse ibanza byirati amasite turistike bayubahiritse turatanga kubona ahantu hamwe hamwe batanguye gushinga amaborne mu bibanza byiratiro bahigarurira bahiha bagomba kubatwara nukuri aho ibyo bintu biri n'ibihagarare ibihagarare bareke kubandanya baza baragomba kwihagira ibanza byiratiro kubwira ibibanza koko byitwa ibyiratiro nuko biba bifite uburinganire bukwiye aho abantu bashobora gushika kandi bibanza vyavyo uburinganire bwaho akarimbi kaho ka kera kazi aho cyakabo administration dufashe ireke kwendwa nabene gihugu bagomba gusahura ibanza byiratiro kuko byatangwa kwibonekeza muri za rutovu aho bagomba gusahura agataka kibanza cyiratiro susedini byo twoba buzagrikare twabateje twabamira
Leta y'u Burundi iragabisha abantu baheza kugura ibintu ariko ntibasabe fakture gashikiriza ko ku hari integuro y'itegeko ritegekanya guhanisha uguze ikintu atasabye fakture ibice 20% by'amafaranga y'ivyaguzwe ivyo ni vyashikirijwe n'umushikiranganda rero ivyo butunzi mu gihe yashikiriza ivyegeranyo bibiri kuri uyu wa gatano ibijanye no kuraba uburyo bwakoreshejwe mu mezi atandatu ya mbere y'umwaka w'amafaranga ibihumbi 2024 n'ibihumbi 2025 hamwe no kuraba uburyo bwakoreshejwe mu mwaka w'2023 washira umwaka w'2024 ahani nyuma yaho hari abashinga amateka berekaniye amakenga harimo nayo uburyo buva mu butare ino nkuru tuyibaza mugenzi wacu Odironkeje Imana
Jodoni ndizeye umushinga mateka abajije kwa makora atangwa mugihe abadandaza badatanga fagitire
iyo guzi kintu ugihejeje usabye facture kugira bakoreshe kajya kamashini ushasanga umenga uri kurabagora n'ukuvuga winjije amahera kuri kajya kamashini hariya muri obere bacha babibona jere nagomba mbaze system donc les indicateurs la capacité zituma obere imenya koko uburyo bwinjiye muri leta bigenda gute kandi no mu migenzo y'iwacu icyo kintu kiguze uca witahira udasabye facture
umushinga amateka pamphile marayika we abazo kuntu butare muri kigiye busa no butare ko burinjiza akarusho mu kigega cha leta
ngo aya mafaranga ava mu maminere acaja muri berbe donc ntacha mu gitero z'republique none abakontabilize hehe muri raporo ya cours de compte biri bya specifié munza aho hari itezwe imiliyari 2 hafi n'imiliyoni 800 kuri minere toate hari itezwe 3,656 kuri tourbe a miliyari 014 million marbre imiliyari 17 n'imiliyoni 170 nikere umuliyari 1,189 n'uturengako nagenda maze atubere konkre ngaho amafaranga cye muri berbe no gatache mu trésor public twumve systématique makuru n'amafaranga ari itezwe ayagera aboneka
Kuri ivyo bibazo umushikiranganje Nestor na untu yajerwe ivyikigega ca leta aragabisha abadandaza badatanga izo fagitire nako kijanye n'ubutare agasigura ko mu gihe budashowe hadashobora kuboneka amahera ava muri bwo
ubutwara abonye yuko nta muntu wa obe toshika mu gihugu cose ubu rero twarashizeho muri iyi integuro y'ibwirizwa izoza umuntu azoba atatoye fakture ivyo bintu vyiwe tuzoheza tukabitwa akacaza akabigomba oza ibice 20% y'igiciro cy'ivyo azoba yaguze kugira umuguzi wese nawe ajemwo mu kugira obligation yuko abo badandaza bogenda baratanga amafacture nivyo muri prévision budgétaire harimo amahera azova mu vya nikere za marbre de minerai a troate bwa mbere iyi twatigirira iyi integuro y'ibwirizwa twibaza yuko bizoshobora kuba warabona yuko bizoba byatanga kuba export mugabo umwaka warinzuhe ivyo bitabaye bikiri muri processus bitaratangura gushogwa urumva hanama rosete yashobora kuboneka
ubwo bushikiranganje ariko ni butomoro kwikora ridatangwa ringana aho ni mugiye kubijanye n'ubutare mu mwaka weza w'amafaranga w'2023 shiri 2024 hari hitezwe mu yangana imiliyari 2026 mu mafaranga ya marundi
urakoze Odilon Hejimana ibitigiri by'abandikisha amatongo mu gisata ntunganya amatongo muri commune Kabarore intara ya Kayanza bitera bigabanuka abagera kuri 54 gusa nibo bandikishije amatongo yabo mu kwezi kwa gatatu guheze mugiye mu kwezi kwa mbere kuno mwaka nyene 86 aribo bandikishije amatongo abarongoye ico gisata ahika barore basigura kwivyo bitumwa no kutamenya ingene bikogwa mu Kayanza ni inkuru tubaza mugenzi wacu Jean Nahimana
nuko igisata ntunganya amatongo muri komune ya Kabarore kibishikiriza abantu 86 nibo bituye ico gisata mu kwezi kwa mbere kuno mwaka baje kwandikisha amatongo mu kwezi kwa kabiri naho abantu 70 ngo bakaba aribo bandikije amatongo mu gihe mu kwezi kwa gatatu naho abashika 54 aribo bayandikishije nubwo biruko Gervain Yonzima ajeje igisata ntunganya amatongo muri yo komune ya Kabarore ngo ivyo biharuro vy'abandikisha amatongo biracari hasi akavuga ko imvo ituma hari abanyagihugu batandikisha amatongo ngo ari uko muri sentare y'intango babandanye bacimanza z'amatongo yamaze kwandikishwa bigatako agashingwamo n'uburimbi gukindi gito bituma ibitigiri vy'abandikisha amatongo biguma biri hasi ngo nuko hari abanyagihugu bataratahura akamaro ko kwandikisha amatongo nkuko Gervais Niyonzima bandanya abisigura ariko akamenyesha ko amahimiriza abandanya mbere agasaba n'abajeje intwaro kwama bakigarutse ko mu manama bagirisha babarongoye kuri iyo myidogo yumvikana ku banyagihugu bavuga ko iyo bandikishije amatongo baba bazi ko bayakingiye amatata ariko sentare bigashika igaca imanza z'ayo matongo Mustanteri Berkimana Nsaguye arongoye komine ya Kabarore amenyesha ko agiye kuzovugana n'abarongoye sentare y'intango ya Kabarore kugira barabe ishamateka vuga hanyuma byose bikorwe hisunzwe amategeko tubajije abakora mu gisata c'ubutungane bamenyesha ko muri ntunganye matongo batanga certificat iyo nayo ariko ngo ikaba itabuza ubutungane gukora mu gihe itongo ryandikishijwe bishitse rikabamwo amatati tubamenyeshe ko abantu bashika amajana 620 aribo bandikishije amatongo mu mwaka uheze 2024 muri yo komine ya Kabarore mu Kayanza Jean Emmanuel kuri radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture inkuru y'umuco kama
mwavyumvise ubonaho no mwanya w'inkuru y'imico kama inkuru tubashikiriza iminsi yose ya gatano uno munsi dushimikira ku nkomoko y'ubuvuzi kama ku bitungwa mu Burundi muhinga mu bijanye n'imico kama n'amayagwa vya Afrika Ferdinand Beramihigo asigura ko ibi byavuye mu bumenyi n'ubuhinga kama buciye mu kugerageza ariko anegura ko mu gihe cya none ihererekanwa ry'ubwo bumenyi bitagishemeye kwera umuzo w'iterambere hamwe n'ihindagure ka gibihe uko biri kose yamara abigereranya no gutakaza ubumenyi ino nkuru y'imico kama twayiteguriwe na Noris Nduwimana
uko amageragezwa kogwa n'abahinga mu bindi bisata Ferdinand Beramihigo asigura ko ubuvuzi bw'ibitungwa ku barundi bo hambere no bugitunza amagara yabyo atawundi muzi bufise ataru kugendereza
dufate umuntu yagwaje inka dufate kurukoba iramerereje ukabona imira fashini yafashe ukagira uti tubujora abonako utireka ngeregereze uti mvugutu umuti ndahabe ko itokira ukavugutu uwo muti bikanga ugacufata uwundi ukavuguta kumbure ukabona birakunze aho ucugira uti ha wa muti uravuri inkwara imeze gutya ucugenda uravuguti ni wagwaza gutya uracuvuguta gitutu kanaka inka yawe uzobona yasubiye kandi gutora akajisho
bamaze kubona ko ubwo buvuzi buri ko burarokora amagara y'ibitungwa ubwo bumenyi n'ubuhinga buboneka n'ubutaboneka bwahavuye buhanahanwa ibyo mwigisha wa za kaminuza ariko anegura mu gihe cya none kubera izimvo
ntibishemeye kubera kumwe abazungu batwigisha yuko twebwe bisha bituma rero twikengera kumbure ni ubuhinga bumwe bumwe kushoboye gukoresha tubwibagira kuko uyu yaza ko atacyo bashoboye rero kubihanahana mu by'ukuri ntibishemeye
ihindagurika ry'ibihe naryo nirija kure ku ngorane zo kubaho kubwo bumenyi n'ubuhinga kama nkuko umuhinga yanonosuye iby'imico n'amayagwa bya Afrika bandanya bisigura
hariho imiti yaboneka ubusanga itakiboneka hafi nkuko biri muri rusangi mu byerekeye iby'ubwo hanahana imico n'imigenzo byaragabanutse kubera nk'uwo muntu yarabizi bamubwiye bati ubu ntuzosubire abo bibonye navyo baba bakibona gucyo rero gashusanga igitigiri cy'ababizi ni gitoya cyane
ibi rero Beramihigo byita gutakaza ubumenyi mu gihe indwara zibyaduka ku bitungwa ziguma ziyongera
n'ugutakaza ubumenyi kuko indwara zibyaduka ni nyinshi haraho rero usanga aheze amezi bataratora neza iyo ndwara yariyo mugabe iyo baba bagifise ka gatima ko guca barondera mu byatsi byoshobotse yuko kumure muri uwo mwanya abatohoji bato baratura neza ivyo ari byo nabo bagerageje kujya bavuga bati imiti korikoranye byoshoboka yuko muri ubwo buvuzi kama hoshoboye kuboneka
mu bihugu bimwe bya Afrika ariko humenye n'ubuhinga ngakama mu buvuzi bw'ibitungwa byarazigamwe gushikaho bijanishwa no buvuzi kijambere ibituzo bigaruka ko mu nkuru y'imico kama izokurikira
Norisi Nduwimana yakoze kuri iyo nkuru y'imico kama wari waduteguriye ari nayo duce tugarukiriza ko ano makuru yo kuri uno mugoroba ndabashimire mwese mwarimu duteza abiri shimire bagenzanje bamfashije kuyegeranya yakoze kandi Kofi Olivier Benoit katuma amajo bashikira aya makuru mwarakomeye ashikirizwa na Kristo Izarera Imana naho aya makuru arangiye ibindi biganiro birabandanya mubandanye muranirwa mu banyu no mu vyanyu naho utaha